Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika ryikoshikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 kuri FM 104 ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu cy'amakuru Westatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com muri beneza nshuti mwese namwe yakunze bi radio ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga imbere yuko dutanga ikiganiro cyacu muri sanga cyo munsi nashaka hakwijwe ya Amerika na bagenzi bacu twifatanye n'abayisilamu bose ku isi mu guhimbaza umunsi mukuru w'intama. Tugarutse rero mu kiganiro muri sanga cyo munsi turagaruka cyane cyane ku ngwara zigeramye abantu ku isi hose mu Burundi hatibagiwe abaganga hamwe n'abahinga banonosoye ibyerekeye indwara zandukira n'izitandukira barateye umutima uhagaze n'indwara mu bisanzwe zishobora kwirindwa ariko muri iki gihe zihitana ubuzima bw'abantu benshi mu Burundi barimo abakiri bato n'abo baganga n'abo bahinga bavuga ko indwara nka sida n'igituntu atari zo ziha inkumbi nk'uko byahora mu myaka iheze ahubwo hari indwara zigisubije muri iki gihe zirimo diabete eka ingwara y'isukari akaba rero ni ingwara y'umutima bavuga ko izo ngwara zahora muri rusange zigwiriye mu bakire hamwe no mu bageze mu zabukuru muri iki gihe ziraye no mu bakiri bato. Muri iki kiganiro rero tugiye kurarira hamwe n'umuganga akurikiranira hafi izo ngwara tuganiye ku buryo abantu bo kwirinda zimwe muri izo ngwara zeze hamwe n'ukuntu ibitigiri by'abafatwa n'izo ngwara vyogabanuka. Umutumire wacu uyu munsi ni Dr Sylvain Zeimana afise uhinga mu vyereke kuvura indwara z'amafyigo akaba kandi nawe mukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga mu Burundi Ordre des Médecins du Burundi. Dr Sylvain Zeimana n'umuyobozi kandi mfata kibanza w'ibitaro Kira Hospital. Muraho Dr Sylvain Zeimana.
Niko cyane Fred mu kirenda
kombe. Ni byiza cyane gose reka rero tuje ku muzibi ikiganiro cyacu uyu munsi ariko imbere yaho nashaka Dr Murazi ko araheze igihe twarigeze kuvugana cyane cyane ku kiza cyari kigisubije mu Burundi cyo kiza nacu cyari COVID-19. Imbere ko dutangura kuvuga ku izo ngwara twateguye uyu munsi nashaka mutubwire ikiza cifashe gute mu Burundi mu iki gihe ikiza cha COVID-19.
Kubeke kita cha COVID-19 mu Burundi eka no mu karere ka ko ye kuraba bahora baduhimiriza kwambara ubupfukamunwa ariko ubuye aho ujya hose n'uruga rw'indege na bisaba ibyo hariho bamwe bamwe bakirwara ugasanga nk'ibimenyetso bya gripe bategereje asanga arwaye ariko ibimenyetso ni bito sinujya kuvuga rero ngo ubuye icyo kiza kiracateye ingorane mu Burundi cyangwa
ndumva telefone itari kuvuga neza nibaza ko tuhaba tugutelefona kuri ya yindi telefone ariko reka twumve mu kanya ingene bibandanya bimira. Nashaka he tugaruke kuri izo ndwara hari indwara muri iki gihe ziteye amakenga abahinga mu byerekeye ubuvuzi abaganga eka n'abandi bahinga bakurikiranye hafi ya ikibazo cy'amagara y'abantu hari indwara muri iki gihe ziyadukije zikaba zidafata abo zahora zifata kera nk'abatunzi cyanke eka abantu bageze mu zabukuru izo ngwara zikaba ziri no mu bakiri bato izo ngwara mu zitubwira ko iki izo ngwara nzi
ego fede kibazo baje cyatomoye gose kuko twamaze iminsi ihinduka mu ngwara aye n'imyaka atani cyane kuri kuri imyaka nka 2000 wabona mu bitaro cyangwa kwifuza n'ishi bivuza ku ingara zandukira igwara n'icuno igwara malaria igwara n'umugera wa sida hamwe n'igwara z'ibindi za dombwe rero ubundi ariko turabona bihinduka kubera yuko imiti yo kuvura no gupfufaza umugera wa sida yabonetse kandi ubundi hari ikibazo imiti cyangwa no mu Burundi harimo turabona yuko indwara nyinshi zahindutse abantu kubera ukuntu babayeho abantu basigaye babyibuha cyane ugasanga bakora indwara y'isukari bakiri bato barwaye indwara y'isukari mu mubiri w'amaraso iyo bita amashyu bakiri bato hanyuma bagaca bagira inkurikizi z'izo ndwara izi tubona rero diyabete hipertension ku bwinshi kandi ku bantu bakiri bato kibabona ku diyabete hipertension indwara z'umutima n'izindi ndwara z'abantu bisise ariko ubu turi kubona ko byahindutse yahindutse ubundi uwo cyangwa diyabete uwo cyangwa hipertension rero ahanini n'ibyari bisanzwe bishingiye ni ukureba uko umutwe ubigenza kugira ngo twirinde indwara kuko zirahari kandi ziragisa ibice
Dr. Sylvain Nzeyimana ndabona telefone ibandanije kuvuga nabi nashaka ndagusabe ubushire hasi telefone hanyuma dusure tuguhamagare turabe ko tubona umurongo umeze neza ivyo muri komuna tubwira n'ibintu bihambaye cyane rwose abatwumvira bakeneye kumva neza atabibaciramwo reka rero tubasabe mu kanya gato mushire telefone hasi dusure kuhamagara
عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله صلاة الله عليه سلام الله سرد يمان حيست رسول كاسين مضمانتا سبوك عيد أفاهن رسول كيتنا حصاري سرد يمان حيست
Leka twizere ko murongo turonse muri iki gihe umeze neza Dr. Sylvain Nzeyimana muratwumva
ndabumva neza ariko namunyumva
ubone byiza cyane ni byiza gatoyi mwari mutubwiye rero ko ibintu byahindutse hari ingwara zigaze zifata abakiri bato cyane cyane mukaba mwavuze ukuntu abantu bahinduye ukuntu babaho nashaka mutubwire mugire cyo mutubwiye ko ivyo bintu mvuze ko abantu bahinduye ukuntu babaho ivyahindutse n'ibiki
ego iyo mvuze ko abantu bahinduye ukuntu babaho cyane cyane mfatiye ku kungena abantu bafungura indya zisosa cyane zirimo isukari nyinshi zirimo amavuta menshi kandi zirimo umunyu mwinshi icyo ni kintu tumaze iminsi tubona abantu barakunda isukari barakunda amavuta ibyo navyo bica bituma ibiro byabo byongerekana na nyangwara zigaca ziza ahanini n'ibyo hanyuma abantu ntibakinanura imitsi abantu ntibakigenda n'amaguru cyane abantu basigaye kuko nawe bagindurwe n'umwanya mutonyi afata imodokari bafata bisi cyangwa afata taxi ibyo byose rero byatuma umubiri w'umuntu
ku bwanyu abaganga murabona ko ari ibintu biteye amakenga hari isekeza nko mu ishyirahamwe ry'abaganga rimaze gushyira habona kugira ngo babwire abanyagihugu babwire abantu bose bafite ibyo bibazo cyane cyane urwaruka kuko urwaruka ni ngombwa kazoza k'igihugu hariho isekeza rihari muri iki gihe kugira ngo n'abaganga bakangurire abo bakiri bato kandi batari bato bose babwira ukuntu bakwirinda izo ngwara.
Ego itukatwa na shaka ndabwiye yuko bagiye hagurukiye kana mushikiranga ndinga magara y'abantu hasigaye hariho umugambi ujeje kugwanya ingwara bitandukira ingwara abantu bagenda kandi zitandukira izo ngwara za diabetes, izo ngwara za hypertension, ingwara za kanseri hasigaye hariho umugambi atakindi ujejwe atari ico cyane cyane kubera twasanze burya izo ngwara ubwambe kuzivura ni kubanza kuzikingira kuko ugiye kugira ngo zivure ze kwandukira abantu usanga zigoye kuvura kandi ugasanga bitwara amafaranga menshi ubujya bwinshi bwo gutanga abarwayi cyangwa igihugu kidafise rero umva ubunye uwo mugambi urahari hasigaye hariho n'amashyirahamwe y'abaganga n'abaganga bavura indwara z'umutima baragiye hamwe kugira ngo baze baragira ikanguro bakangurira abandi abarwayi kugira ngo baze baririnda ibyo byose bishobora gutuma izo ndwara zongerekana z'umutima inzo z'isukari n'izindi ndwara.
Wihweje igikorwa abaganga eka n'abatitsi banze gukora mu gukangurira canke mu gutera kamu abanyagiye gukwira birinde ivyo bintu byose byotuma bandura izo ngwara murabona hariho akarusho hariho nk'ibitigiri mu mufite byerekana ko ugwaruka abakiya abarundi muri rusangi bariko baratega amatwi impanuro bahabwa.
Akarusho kambere ni uko ubunye abantu bamaze guca ubwenge bamaze kubona ko izo ngwara zihari icyo ni ikintu gikomeye rwose kuko icyo ugira cyose cyo gukingira umuntu ataza kuba arimo kandi akarinda nk'uruhara urabona yuko abarwayi muri rusange nk'abantu batarwaye bakomeye basigaye barabonye ko izo ndwara zabaye ndanze rero abantu bamaze kubibona niho rero umuntu afatira ubunye intambwe tubona ko tugeze ko ni nziza cyane ariko rero hariho n'ibindi bigoye ibindi bintu bigoye cyane cyane ni nk'ibi bavuga ni uko ugiye gucanga amadosiye ibyo guhindagurika ry'ibihe kuko ugiye kuraba no mu ndwara zimwe zitandukira nk'izi za kanseri usanga harimo icyo kintu cy'ibidukikije bituma aho umuntu aherereye kubera ibyo ahumeka kubera amazi anywa kubera n'ibindi ugasanga hari indwara zigoye n'ubu kwikingira kubera yuko ari indwara zijyanye n'ihindagurika ry'ibihe kandi zijyanye n'ibidukikije.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Dr. Sylvain Nzeyimana anonosoye indwara ibyerekeye indwara z'amafyigo akaba mu gihe kandi ari we mukuru w'ibiro fata ikibanza bya Kira Hospital ibitaro binini mu Burundi. Reka duhe ijambo umunywanyi wacu Macumi Davida muraho. Muri hega Macumi Davida
meze neza turakwe.
Muri hehe
tugana neza mpagaze mu ntara y'Amakamba kuri rusange.
Ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Ikibazo narifite n'ikibazo kimwe gusa nagomba maze muganga yanonose izo ndwara ku bajyanye n'urwaruka nka twebwe urwaruka tukiri bato nko kuva ku myaka 15 kugeza ku myaka 18 izo ndwara nabo bashobora kuba bazigendana cyangwa zifata abantu bageze mu zabukuru bisumbuye cyane cyane.
Dr. Zeimana
ego ndumva ikibazo kiriwe ariko abaza ati mbega izo ndwara zifata abantu bakiri bato nk'abantu b'imyaka nka 15 kudubashwa ku 18 cyangwa zifata abantu bakuze gusa. Izo ndwara nibyo biramenyerewe yuko zifata abantu bakuze ariko kubera yuko abantu bahinduye ukuntu babaho abantu basigaye babyibuha cyane kandi kigaye ari n'indwara ubuvure bwa cyane busigaye bufatwa nk'indwara kubera ko abantu basigaye babyibuha cyane kubera ko abantu basigaye bafungura ukutari ko bakarya ibintu birimo isukari nyinshi n'amavuta menshi n'umunyu mwinshi. Izo ndwara tubatanga kuzibona n'umuntu bato bato ukazibona nk'umyaka 15 arwaye indwara y'isukari ya diyabete kandi iyo ndwara hari nk'imyaka 5 cyangwa 10 ikaba imutereye indwara y'ivuriro ry'amaraso hypertension hanyuma ukazibona nk'umuntu w'imyaka nka 30 ageze aho amasigo atagikora ageze kugira nk'iyo bita diyarise aho usanga ari icyuma gisigara kiyungurura amaraso y'umurwayi ugasanga ari umuntu afite amagara make cyane yavuye kurwara kandi yakiri muto kuko cyane izo ndwara zirafata bose kandi zifata ubunye abakiri bato cyane ariko abageze mu myaka abageze mu bigero yego ariko n'uvuga
Dr. Zeimana Uburundi cyo kimwe mu bindi bihugu bikiri mu nzira majambere abantu bose ntibafise ububasha n'ububasha bwo gushobora kubonana n'umuganga uko umwaka utashe kugira ngo bamenye ukuntu basuzumwe babone ukuntu amagara ifashe ku bwanyu igikorwa abaganga mufise kiroroshe ntimushobora kubona izo ngorane amazi amaze kurenga inkombe
nibyo nibyo icyo kibazo muvuze ni kibazo kiduhanze kuko kenshi abagwaye tuza kubabona bageze aho ingwara imaze kumena byinshi amazi yarenze inkombe atacu gishobora gukora umugwaye agashika kwivuza kwa muganga ageze nko ku bigerekeye by'amafitigo akagera kuza kwivuza ageze aho batangura dialyse ukinze ati n'uyu muntu uwo mwanya wose yarabonanye na muganga ugasanga ntigeze abona na muganga rero nibyo icyo ni kiki cyatanze mu biduhanze hariho ubukwe bw'abaganga ubukwe bw'ibikoresho ku ndwara zimwe zimwe bituma abarwayi baza kwivuza batebye icyo rero ni ikintu dukwiye guhagurukira cyane cyane kugwiza amavuriro icyo ni kimwe ariko kandi gufasha kugira ngo abaganga bagwire abiguvyuvuzi babe benshi hanyuma bashike mu mihingo yose y'igihugu byaramaze gutanga ubunyi hasigaye hari ibitaro by'amakomine ariko intambwe iracyari ndende
hari abantu bashaka kwibaza Dr. Nzeyimana ko nko mu Burundi hari ivyimburwa vyo mu bwoko butandukanye eka bimwe bita kenshi na kenshi birimwa atari ibindi usanga bashizemo ibindi bintu ari bimwe bita organic ivyo ntivyo bituma mu bisanzwe icyo kibazo cy'ubuvyi buhe kitigaragaza cyane rwose nova telefone ya docteur muratwumva docteur nova telefone ya docteur isani igoranye gatoyi mu kanya turamugaruka ko ariko twari ko tuvuga cyane cyane turi ko tuvuga ku ndwara mu bisanzwe zahora zifata abantu bagize mu zabukuru cyane abantu banywa ibintu byinshi by'ibiyoga bitandukanye nashaka kubaza rero kugaruka kwa docteur Nzeyimana ndamubaze niba hariho nk'abantu benshi bavuga ko mu bihugu bya Buraya mihugu bya Amerika abantu batarya neza nk'abo mu bihugu nk'Uburundi aho usanga ibintu byinshi ari birimwa kurya birimwa bisanzwe kandi ibyo kurya birimo amavuta menshi atari byinshi ibyo ntibyo bituma mu bisanzwe igitigiri kitaba kinini cy'abantu babyuha umurengera
sinumvise neza ikibazo ariko natumvise ibicece mvuze ibyerekeye ibyo
kurya neza kurya neza ibyo barima ari bimwe bita ibifungurwa organika
yego aho ndabitahuye ni ukuvuga nibyo bijya byimburwa usanga batabitarimo ibyo bita pesticide yandiki ifumbire hari imiti n'imwe bapompa ibiterwa ugasanga yoshobora gutera ingorane bijya byimburwa abantu birimira bimwe bitwa organike ni byiza cyane ku mubiri w'umuntu cyane cyane muri ibi by'amakanseri muri by'amakanseri birasabwa yuko umuntu yogerageza akajya ibintu kama bidacanzwe bitarimo ibindi bintu ego ariko ahanini sinzi muze murabe nk'ino muri Afurika hasigaye hariho ibinyobwa byinshi bita energy bijya byayo bya coca cola hariho bya hariho bijya binyobwa rero birimo isukari nyinshi kandi ubunye nibyo biteye ingorane ibinyobwa birimo isukari nyinshi hanyuma n'ibyo gufungura usanga birimo amavuta menshi n'umunyu mwinshi ugasanga biteye indwara ariko nibyo kuri iyo mwari muvuze zijya njya kama abantu birimira organike nizo nziza
muravuze ibinyobwa bishobora gutuma abantu babyibuha ibyo birimo energi nyinshi nk'uko mwavuze uruhara rw'ibiyeri byo inzoga bita ibiyeri n'inkuruwe icyo kinyobwa nacyo kirimo isukari amatwi adusumira
ego cyane ibyo ni ibintu bizwi yuko ikinyobwa cy'ikiyeri birimo isukari nyinshi hanyuma bizongwara dose nka diabetes na hypertension ibiye birashobora ku uretse ko kuziterwa shobora no kutuma bizikara hanyuma kandi ibiye n'izindi binyobwa byose birimo ubumara bwa alcohol biyona n'igitigo usanga abantu bagana n'indwara z'igitigo izo bita hepatite chronique kenshi hari igihe biterwa n'inzoga inzoga zisanzwe nk'ivyo biyeri ariko n'inzoga zikaze nka zigeze zinyu canke ama whisky yego cyane
yego ndazi ko mwana nonose docteur hanze imana vyereke ingwara z'amafigo anashaka mbaze cyane cyane kwico kibazo mwavuze ko kisigaye kihari mu bakiri bato ubuhinga bwa dialyse bugeze ingaha mu Burundi
na mu Burundi dialyse irahari kuva mu mwaka w'2015 dialyse irahari mu Burundi ubu bunye nta muntu akeneye dialyse ayibura gusa dialyse irazimbye rero usanga abadafise ubundi bagora kwacu basaba ubufasha mu bushikiranganji bwo gushyigikirana ministere de la solidarite ariko urumva yuko bose si bo bashobora kuronka amahirwe yo gufashwa ucamva yuko ibitanda vya dialyse aho tugirira amamashini ya dialyse nayo araharuye ugasanga uko igitigiri c'abagwayi kiba kinini niko tudashobora kubakira bose hanyuma ugasanga n'uburyo bwo kugira dialyse ugasanga buragoye kuronka nimwumvire namwe kugira umuntu agire dialyse rimwe atanga ibihumbi 200 vy'amarundi kandi iyo dialyse imaze kwitangura wigira ubuzima bwawe bwose rero mucamwumva kugira nka dialyse zitatu ku ndwi n'ibihumbi 600 uje ku kwezi ni miliyoni 2,400,000 ayo mafaranga ni amahera menshi gose menshi n'igihugu naho kikurihira haragera igihe n'igihe butakisananirwa urumva ivyo dialyse biracateye ingorane
mwavuze docteur Zeimana mwavuze docteur Zeimana ibibazo bihambaye cyane rwose z'ukuntu abantu benshi badafite uburyo bwo kuja kwa muganga uko umwaka utashe kugira ngo basuzumwe ataco bagwaye kugira bamenye amagara yabo ukuntu yifashe nashaka ndababaze ku bantu badafise ubwo buryo bwo kwama bagiye kwa muganga uko umwaka utashe ibimenyetso boraba ibintu nyamukuru boraba bakabona ati nyabona hari ikintu kitariko kigenda neza ni nk'ibihe cyane cyane ku bagwaye nka bashaka kuba bariko bafatwa na diabete canke indwara y'umutima ikana kanseri
ego no kuvuga nibyo ego ari abantu benshi batagira uburyo bwo kuja kwivuza kwa muganga kumwaka ngo bagire ibipimo ariko nico cyitwazo kuko nk'igipimo cyo gupimisha ivuduka ry'umurindi w'amaraso tension mu mavuriro yose yo mu Burundi urashobora gufatira iyo tension kandi nta mafaranga bitwara ni ku buntu icyo ni ikintu abantu bateza kumenya kwipimisha isukari mu maraso birashobora kuba bitwara amahera mu gihe byose byinshi ni ukuvuga umuntu wese ateza kumenya yuko abwirizwa kwikingira kuko nta kindi kintu abaganga bashobora gukora atari ugukinga mu ntango kuri izo ndwara kubera izo ndwara urashobora kuzikingira nk'umuntu rero amaze kumenya ko arwaye na wene ateza kumenya kwikingira kugira ngo ntihabe inkurikizi mbi z'izo ndwara diabete na hypertension bityo bisaba yuko agenda ku bitaro by'amadistrict mu Burundi se bitaro by'amadistrict madisikte yose hari abaganga nubwo atari benshi hari abaganga kugira ngo amenye ukuntu amagara yiwe ameze hanyuma kandi n'umaze kugira izo nkurikizi imbi z'izo ndwara na wene ateza kuma yikingira ni ukuvuga rero ko umuntu ateza kumenya ati imbere ya byose ateza kwikingira hanyuma tugira n'imana ubunye tubafite abaremesha kiyago mu mitumba abaremesha kiyago rero baraza baratanga amakuru ajyanye n'ibyo kwa muganga baraza barafasha n'abantu ukuntu bo kwivuza rero abantu kumira amagambo bakamenya yuko amagara yabo ari ayabo nyine bagaca bayafata mu minwe
tubibutse cyo mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Cyril Mumvunyi muri aho Cyril
naheza
muri hega Cyril
mu Rwanda mu karere ka Kayonza
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe na muganga Sylvain
Zeyman.
Cyril egera telefone uvuge neza egera telefone tukumva nabi
Nabwo muri kunyumva
Ubu ni byiza vuga
Eh nagira ngo munsobanurire ijambo amaskigo ntabwo wenda tubasha kubyumva mu kinyarwanda abanyarwanda bari kumva ijwi rya Amerika ntabwo ubwo ikirundi n'iryo jambo ntabwo tubasha kuryumva hanyuma irindi bibazo nari mfite nagira ngo baze umutumirwa nibijyanye n'izo ndwara mbere muvuze yuko zarwarwaga n'abantu b'abakire cyangwa se abandi bantu nyine bageze mu zabukuru bakuze ariko ubu ngubu n'abana bato bari kuzirwara byongeye kandi hari n'abantu bazirwara ari abakene iyo sukari nyinshi batayikoresha isukari zino zisanzwe endera zo mu maduka simbizi ugasanga ni umuntu w'umukene kandi ni n'umuntu utabyibushye ni umuntu unanutse ugasanga arwara nk'izo ndwara nagira ngo mbaze umutumirwa ese byaba biterwa n'iki n'iki se umuntu ashobora kuba yakora kugira ngo izo ndwara adashobora ashobore kuba atahura nazo kuko ubona yuko ari indwara zirimo ziragenda zifata intera nini yaba ari mu Burundi yaba ari mu Rwanda niki cyakorwa murakoze cyane
murakoze ibibazo byiza Cyril de Calico ku kibazo cha masigo ni jambo cy'ikirundi mu gifaransa tukavuga ko ari rein ni amafisigo reka docteur ndabiko yo dufasha ikintu bisigura niwe
mu kinyarwanda ni waza kama ka impyiko
yego mwabitoye
impyiko yego
hayi mamuduge ku kuri ivyo kunyishu ivyo bibazo abajije
yego kuri ivyo kunyishu ivyo abajije yavuze kwizo ngwara kera za barazifata abantu dufate babakire bifite bapfise ico barya ati none ubusigaye zifata n'abandi akavuga ati mbega none ati ko duhora tubona n'abantu ubona ari bato bato batazibushe mbwo ukabona baragwaye izo ndwara ego nivyo nababwiye yuko ubunye indwara ziriko zirahindura isura indwara ziko zirahindura isura wo mengo zirazi ubwenge wo mengo zirazi kwinyegereza zikamenya aho ziseruka ni ukuvuga kenshi biva ku ngaburo umuntu afata kubyo umuntu afungura kuko nubwo uri muto muto mu mubiri wawe iyo ufungura ibintu bidakwiye hari igihe umubiri ushobora guhinduka ugasanga uragwaye imwe n'izo ndwara nk'uko abantu bato batoro baguhara indwara ya diabete kenshi biva ku gihimba mu gifaransa twita pankrea mu kirundi byitwa urwagasha ni igihimba gikora iyo bita insuline rero icyo gihimba hari igihe cyononekara iyo umuntu yarwaye bijya indwara bita kwashi niyo umuntu yarwaye indwara yitwa kwashi arashobora gusanga mu nyuma iyo pankrea yiwe yononekaye iyo nayo akaba ariyo usanzwe ikora insuline mu mubiri insuline nayo murabizi neza yuko ari inkabuzo hormone ituma isukari igabanuka mu mubiri iyo rero iyo insuline itagikorwa neza niyo pankrea umuntu agaca arwara indwara y'igisukari rero umuntu muto muto umuntu atabyibushe arashobora kurwara diabete arashobora rero mu nyuma gutarwara hypertension cyangwa ivuduka ryo mu rindi w'amaraso bivuye kuri iyo diabete rero ivyo no kubimenya hanyuma ahanini umuntu akaraba rero uti mwavuze ati umuntu yoheza akagira gute yogerageza akaza arivuza kandi umuntu yivuza akomeye ni ukuvuga no guhengera nka rimwe mu mwaka nk'uko twamye tuvuga kare akagenda akabonana n'umuganga akamubwira ibipimo ibyo bipimo rero bigaca biba intango yo kuza arivuza ku mwaka
murakoze ku nyishu nziza tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Venus Ndayishimiye muraho
neza
minister bashimi
ejo ndi mu Burundi aho mu ntara y'Amajyepfo
ni byiza cyane rwose duhuga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
ambo gicyo na resese na asa umuntu umwe gata asa no watishye kubera yuko nashaka kubaza impamvu umuntu abara diabete mu gihe atani sukari yigira isanzwe yigira anuwa yibirenga bagende bisanzwe yirira ibintu bisanzwe ariko nabonye menga mu kinego yavishwe
ego me leka tumwe jambo docteur Zibana isukari niyo yonyene itera ingwara ya diabete
oya isukari yonyene site ingwara ya diabete ariko irimo nukuvuga ingwara ya diabete nukuvuga yuko umubiri utabwishobora kugabanya urugero rw'isukari ruri mu mubiri ahani ni biva kuri ya nkabudana babwire itwa insulin itaba igikogwa neza n'umubiri rero iyo nkabuzo irashobora no kuba ikogwa mugayigakogwa igasikana ngo kubantu bagira ibintu birimo isukari nyinshi iyo nkabuzo igakogwa mugabo ntishobore kumanura isukari ku isukari nyinshi mu mubiri mugabo kandi iyo nkabuzo irashobora no kubidakogwa igakogwa kubera yuko agahimba kayikora kamwe nababwira kitwa pancreas mu kirundi nibaza ko ahita ugwa agasha kaba karononekaye kandi kenshi karakunda kononekara kubera ama infection niyo umuntu agize nka infection umukobwa ukaza ukona niyo pancreas canke niyo agwaye za ngwara nka kwashi za ngwara zitera umuntu yunze rwose yabuze bijya biyangaburo za ndema mubiri ugaca usanga rero agwaye kwashi bajya abana usanga bagwara kwashi bakiri bato naho yo ikira agaheza akakura neza hariho igihe usanga iyo pancreas yarononekaye ugasanga agiye gukura ashika imyaka 15 18 aciye agwara diabetes ivuye kuko pancreas itagishobora gukora iyo insulin iheza ikagabanya isukari
ikadu he ijambo kandi n'undi munywanyi iradiyo ya Amerika Richard Livingston muraho Richard mnatumba ndumva Richard mnatumba
ndabumva
bwira abo muri kumwe bagabanya urwamo kugira ngo twumvikane murafite ikibazo murafite cy'umubiri turiko tuvuga ku ngwara zikomeye cyane rwose zirimo diabete cancer n'umutima zisigaye ziraye mu bakiri bato duga ku ijambo ikibazo cy'umubiri turi kumwe na Dr Sylvain Zeyman
wajye ikindi aya ni kibazo
ego
ni kibazo ni kibazo nyine no kunganira ikibazo no waza nk'uwo mutumire mbe hawabuzi kimwe mu Burundi kugira bagwanye kurwara
kibazo cha Richard yabaza ati habuze iki kugira mu Burundi bagwanye izo ndwara ariko nibaza ko icyo gikorwa nk'uko mwabivuze kirakorwa ariko nk'uko mwabivuze ibitigiri bibandanya byongera hari inyisho mwamuha Dr Hanzeyimana
ego icyo kibazo ciwe ndumva ko ari ikibazo cy'umuntu umengo yihebuye oya ntihebure oya ibiko birakogwa ni byinshi ibiko birakogwa ni byinshi novuga ngo nta kibuze kuko iyo ngorane burya ntikifite twebwe gusa mu Burundi ni ingwara iri ku isi yose naho nyene muri Amerika abantu bakiri bato barabyibuha bakagwara ingwara nk'idonye ni kibazo kiri ku isi yose kandi kiraba abantu bose rero mu Burundi twagihagurukiye kandi dutegerezwa kubimenya rero ikintu cya mbere icyo uvuga ngo bahabuze iki nta kibuze icyo navuga tuba kibuze ni uko abantu bose babimenya bakabigira rwabo burya ikibazo kirashoboka kihari ariko kugira ngo umuntu agitorere umuti abantu bose cega batezo kigira rwabo ikibazo si icy'abaganga gusa ikibazo si icya leta gusa ikibazo ni icy'abanyagihugu bose kuko bose barashobora kugira ingorane zijyanye n'izo ndwara ikibazo ni twakigira rwacu twese bizoheza byorohe nico jewe numva namubwira nayo nta kibuze muri rusange
inyishuro nziza cyane rwose reka dusubire twifatanya n'abayisilamu ku isi hose kuri uyu munsi bahimbaza umunsi mukuru intambwe
alayka salatullahi alayhi salamullahi alayka salatullahi عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله alayhi salamullahi. Rasul kasim mubnanta sabol ki aida fahan rasul ke tena asare sare diamanin haista rasul kasim mubnanta sabol ki aida fahan rasul ke tena asare alayka salatullahi alayhi salamullahi alayka salatullahi alayhi salamullahi sared yamanin haista rasul kasim mubnanta sabol ki aida fahan rasul ke tena asare sared yamanin haista rasul kasim mubnanta sabol ki aida fahan.
Dr. Zimana tugarike ku kintu gikomeye cyane rwose mwashikirije cerekeye uruhara rwa sport mbega ngo tubwire iki ku ruhara rwa sport mu kugabanya ubwandure cyanke kugabanya izogwara cyane cyane makiri batwe kandi mu bakiri no mu bageze mu zabukuru ko sport ni sport sport ni kintu umuntu wese ashobora gukora ku myaka yayo yose.
Egome Frederic icyo kibazo kirahambaye rwose. Yuvuze sport umuntu aca yumvumengo ni bihanitse bose nashaka rero kwemesha abantu sport si ibintu bihanitse ni ukwinonora imitsi hari abantu ngahe Bujumbura muzobona kandi ni byiza basigaye bahurikiye mu migwi yo kugira ngo baze bainonora imitsi imwe mu ndwi ku Imana cyangwa ku munsi wa gatandatu ariko rero ni byiza mugabo ibyari kuba byiza gusumbya ni uko abantu boze baragira kwinonora imitsi bakabigira n'imiburiburi kane kundwi nicyo kintu gihambaye kumenya yuko uteza kuguma ugendagenda naho ugira ya uwo kwiruka ni sawa naho ugendagenda ku murindi wawe nabyo ni sawa mugabo hanini umuntu akamenya yuko ateza kumenora imitsi kandi basaba yuko umuntu yagira iminota mirongo itatu bishobotse iminota mirongo itatu rimwe mu minsi ibiri ku buryo bw'uko mu ndwi abagiro zine ubishoboye ukayigira misi yose muramaze kubona mugiye kuri aba bantu basigaye bagendera mu mamodokari kera nko kugira ngo umuntu ave nko mu bwiza canke mu Nyakabiga canke kuri kaminuza y'u Burundi agana hagati mu gisagara ca Bujumbura yagenda n'amaguru ariko uno munsi uzobona nk'abanyeshuri bavuye nko kuri kubwo ca kaminuza cyo kumutanga canke mu Kamenge bagenda na bisi ibyo onye ubimenyereye urumva yuko buri ko uranebwa hanyuma ugahura umuntu akiri muto ntakigira ntakinonora imitsi ugasanga bivuyemo izindi ngorane n'abandi bantu batakigenda rwose ugasanga nk'umuntu nko ku munsi umwe ntagenda imetero ijana kubera ava mu modoka ava mu nzu yinjira mu modoka akava mu modoka yicara mu biro akaza kuva mu byabiro acura mu modoka atahamuhira ugasanga ntakigendagenda ibyo byose rero abantu bakwiye kumva yuko bakwiye kuza bayinonora imitsi icyo ni kintu gihambaye rwose hambavu y'imfungurwa ziba zimeze neza umuntu ateza kwinonora imitsi
mwavuze kandi n'uruhara rw'isukari ariko nashaka mugire n'icyo mutubwiye n'uruhara rw'inzoga turazi ko benshi abantu bo ku isi hose kenshi barakunda guteramira mu kabari ugasanga bariko barivuna umusase uruhara rw'inzoga muri izo ngwara zose twavuze ni nkuruhe
inzoga uruhara rwazo siruto muri izi ngwara nuvuga izi ngwara abantu bagendana kandi zitandukira kuko dufatiye nko ku igitigu ingwara z'igitigu ziragisibije ku isi izo ngwara ahanini ziva ku migera hariyo imigera itera ingwara y'igitigu mugabo no kunywa inzoga cyane cyane kunywa inzoga minsi yose wikurikiranya kuko urashobora kunywa inzoga rimwe umuntu yavuga ati ibyonye njyanye n'ibyo ariko ibyo dukunze kubona ni uko urumva minsi yose ku mugoroba abantu bateramira mu kabari none minsi yose wamunywa ibiyeri bibiri bitatu ukanywa minsi yose imyaka mirongo itatu mbega wumva bizogenda gute urumva yuko uzo nimba batanga kuninga gufite imyaka 20 uzoshikana imyaka 50 igitigutawe cyararushe waragwaye izindi ngwara zivuye kuri izo nzoga rero inzoga muri rusangi ingorane dukunze kubona mu bantu ni kuzinywa minsi yose bikurikiranya bataruhuka igitigutawe cyononekarira inzoga zirimo isukari umuntu agaca agwara ingwara y'igisukari inzoga ubwazo zirashobora no gutuma umuntu aduza nk'ibipimo umuntu akagwara indwara ya gute ya ndwara ifatira mu makonyero ugasanga umuntu amazi yarakongataye ibirenge byarakongataye kubera kandi byaramugaye kubera indwara ya gute inzoga zirashobora gutuma umuntu agwara indwara ya hypertension inzoga urumva uzi abantu bumve ni inzoga abantu banywa minsi yose kuko icyo nicyo kizira kunywa inzoga minsi yose ukazinywa kurya ufungura ibyo kurya ugasanga minsi yose ku mugoroba wama unywa inzoga ibyo rero haraheze iminsi ingorane ziraba
ibyo biragira ingaruka mbi ku magara y'umuntu
sabwe
ibyo biragira ingaruka mbi cyane rwose ku magara y'umuntu
ego cyane biragira ingaruka mbi cyane ku magara y'umuntu kandi cyane cyane yuko ingwara ikintu cy'ambere muzobona kungwara ngendanwa mwe n'izonyi zitandukira ni ingwara zitababaza nta muntu azokubwira ngo diabete ngo yamubabaje nta muntu azokubwira ngo hypertension yamubabaje ariko iyo habaye inkurikizi mbi zayo urumva nk'umuntu agwaye diabete arashobora guhuma amaso ahamwe imyaso urumva ko ari ingorane umuntu agwaye hypertension umutsi wo mu mutwe urashobora kugira ingorane ukaziba cyangwa ugaturika ukadubona umuntu aciye aba amugara ugasanga uruhande rumwe rwiwe ntirukora yaramugaye ntagishobora no gutambuka kuko uruhande rumwe ntirukora bimwe bita paralisi hemiplegie umuntu agakongata uruhande rumwe n'ibindi ariko ugiye kubaza umuntu ati none urababara kugira ati je ngwara ntimbabaze ni indwara rero umuntu arashobora no kumenya ko rwaye ko yazitabaza rero inzoga nk'uko twari turayivuga ziri muri bimwe bituma izo ndwara zikara kandi izo ndwara ziba nyinshi
mwavuze iyi ni ndwara nayo nyine itoroheye abatari bake iyo ndwara ya gute yoyo iterwa n'iki abantu boyirinda gute mwavuze ko ari indwara ituma umuntu akongatara mu ngingo
egome indwara ya gute hari abantu barwara gute kubera yuko bafise bafungura ibintu byinshi birimo za mfungurwa ndema mubiri izo bita proteine nk'abantu barya inyama nyinshi abantu barya amagi menshi cyanke barya indya zirimo proteine nyinshi uwo ni umubiri umwe ugasanga barakarirwa na gute hariho n'iyindi gute novuga nti ni gute y'impano indwara usanga mu muryango ugasanga base na basekuruza na base wabo n'abavyara ugasanga abantu bose mu muryango barakarirwa na gute iyo rero usanga ikintu cya asidi kiri mu mubiri kidashobora umubiri udashobora kugisentetiza kugikora ni ukuvuga iyo umuntu ariye izo poroteyine ubundi zateza guca zisamburwa n'umubiri hanyuma iyo asidi rike irenga ko umubiri ukayisohora mugabo rero hariyo abantu usanga muri ndemanwa yabo uko baremwe iyo bita enzime yijejwe gusambura iyo acide urique atayo bwinshi ugahura rero muri uwo muryango gutira bakarira uwo rero nahatoga inyama uwo nahatogira gute gutira mukarira kurusha abandi kubera yuko acide urique iri mu mubiri itabasha gusohoka neza kubera yuko abafise iyo ngorane yabukanye iyo ngorane y'impano yo mu mubiri ugahura rero umuntu ateza gufata umuti kugira ngo ntagware ntagire iyo gute kandi ugasanga no muri iyo miryango n'abagore rero ntitumenyereye gute igwara abagore n'abagore ugasanga barayigwara hari rero tugerageje kugereranya kugabura abarwayi ba gute hari abagwara gute kubera yuko bafungura ibintu byinshi birimo poroteyine ndemamubiri hari n'abagwara gute kubera yuko ari ikintu cy'impano n'umubiri wabo umeze uko udakora neza mu muryango indwara yo mu muryango ugasanga umuryango abantu bose bararwaye gute naho batorya inyama nyinshi barakarigwa na gute
Dr. Sylvain Nzeyimana hari ikindi kibazo cavuzwe mu minsi iheze mu Burundi cyane cyane mu gwaruka ikibazo cy'ibiyayura umutwe yabafata ibiyayura umutwe ibyo byo bifite ingaruka ihe ku magara y'ababifata
Ego ibiyayura mutwe ni byo kuri bireze cyane cyane mu bakiri bato kandi birateye ingorane nyinshi kuko uretse yuko abantu bafata ibiyayura mutwe bishobora kwagirira nabi mu mubiri kubera yuko ubwonko bwabo ega bahora baborewe ni kuvuga uko afashe bya biyayura mutwe aguma aborewe ubwonko bwe bwononekara hanyuma bigatuma adasubira kwiyumvira neza bigatuma akora n'ibyo atazi hanyuma ugasanga n'ubwenge bwe buragabanuka kuko uko umuntu aguma mu mutwe hayayutse ubwenge bugenda buragabanuka kwibuka nasubira kwibuka neza hanyuma kwiyumvira nasubira kwiyumvira neza ugasanga sigari ngaho atamuna kirimo rero birede gose hama no ku mubiri umuntu afatiye yayura mutwe naheza ngo afungure kuko amaze kufata biya yora mutwe nasubira kumva inzara ugasanga rero umuntu yaronze yaraheze naje ashaka kurya hanyuma agacagwara rero n'ingwara zijyanye no n'inzara yakagwara ibyo bita malnutrition proteino calorique dukuvuga umubiri wiwe ukaba ukamera nk'ujya mubiri w'umuntu agwahe kwashi ukabona udushatsi twararenje ukabona umubiri waraserutse ukabona utuguru turavimvye kubera yuko agwa ameze nk'umuntu agwaye amapfa kandi kubera yuko umubiri wiwe niyumva ko ashonje ntaheza ngo afungure yego biragisibije ibintu by'iyayura mutwe kandi mu minyabaga abantu bakiri bato abahungu cyane cyane ariko n'ubu turatangiye kubona n'abakobwa bafata ibyo bintu biyayura mutwe n'ingorane
ndabona hari umuntu wanyu ari kwandika abaza ati Dr. ni kuki no mu baganga kenshi na kenshi ushobora gusanga bafatwa n'izo ndwara kandi bafise ubumenyi amakuru y'ukuntu ibyo bafata cyangwa bafungura ari bibi
icyo ni ikibazo twama twibaza na twebwe abaganga urumva ni ukuvuga abaganga nubwo babazi ibintu burya ntawe umenya byose hanyuma kandi naho wabimenya kamere k'umuntu karagoye guhindura ego umuntu aguma ari umuntu hanyuma ingorane zishikira abandi bantu ni nazo zishikira abaganga ego sinoje nkaho ngo mvuge ngo baganga n'abantu ngo bibitangaza ngo barushije ngo ubwenge abandi bantu bose ngo barushije kwigumya ngo reka n'abantu nk'abandi nibyo uko abantu nk'abandi niko usanga muri bo hariho abagwayi izo ndwara nk'izo za diyabete na hypertension kubera imvo nyinshi si kubera kutamenya gusa kandi no mu baganga hari ibigaba hariho umuntu ushobora gusanga ibikeneye gukorwa abizi mugaba akabirenga abizi ubugaba nabwo burahari indwara nazo zirahari nazo zikunda kubyemera hanyuma intege nke nabyo birabaho ugasanga umuntu nubwo azi icyo ategeka gukora biramugoye ibyo nabyo ni ibintu bibaho yego abaganga n'abantu nk'abandi ntiwaze mwaza ngo abaganga ni imana reka abaganga n'abantu nk'abandi kandi n'umuganga agwaye arajya kwivuza akajya kwivuza ku wundi muganga nkawe ego
reka tugaruke kuri cya kibazo cya dialyse mwavuga ku bantu kenshi na kenshi bamaze gusinzikazwa na diabete mwabuze kubitegereza byiyongera uburyo si bwinshi n'ibipimo eka bigoye cyane rwose hoba hariho ubundi buryo bwo kugabanya ubukareye bwa diabete umuntu atagize dialyse cyangwa n'ibintu ateza kugira niba ari ibintu bateza gukora icyo kibazo muri ko mu gitoro nyinshi gute
ego hari ikintu jewe nshobora kwishimira jewe nka jewe muganga Nzeyimana hari abarwayi benshi nagize bagira dialyse hanyuma kubera yuko mbona yuko dialyse zimbye kandi dialyse uyikora ubuzima bwawe bwose kandi usanga abo bantu baba bagira dialyse bakiri bato nkavuga nti bo reka tuvugane n'abaganga bagenzi banje bari muri Afurika y'ubuseruko naravye natembera mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Kenya rero niho naronse abaganga aho usanga ibyo kuvura amafigo biteye imbere tuca tujya mu byo bita transplantation renal iyo bita greffe renal ibyo rero biramaze gufasha abarwayi njyewe narungitse bashaka nko ku icumi bagiye muri Kenya usanga nk'igisanira cyaramuhaye isigo rero hariyo abantu abaganga abarwayi bunye nkurikirana batagikora dialyse nuvuga ntibarakize amafigo kubera yuko igihimba cyari kigwaye baronse ububaha ikindi nkuko mubizi umuntu avukana amafigo abiri ariko nicyo Imana yabiteguye ariko naho umuntu yaba afite ifigo rimwe arabaho iryo figo rirenga ko rero umuntu aritanze akareba ubundi ubuzima burabandanye rero bijye nijye turimo kandi biriko bifata intambwe nziza kubera no mu bushikiranganji icyumviro cy'uko tuzohagera aho dushobora kugira iyo ubwo buhinga bwo guhisigo uwundi muntu mu Burundi turiko turabona ko bishoboka kandi turiko turagerageza gufashanya n'abaganga bahandi kugira ngo dushobore kwizana mu Burundi kuko abantu bagira dialyse uko bigenda kose ndavye umurindi dialyse bariko baregira ko ntibazokwigwa ntizora nkaho twakwiza nkuko nashaka ndabibabwire mu Burundi ahantu hari dialyse n'ibitaro bitandatu hari ibitaro by'igipolisi hari ibitaro bya gisirikare byo mu Kamenge hari ibitaro bikuru byo mu Kamenge kwa Karede hari ibitaro Prince Regent hari ibitaro natwe turashoboye by'i Karusi hariho n'ibitaro Kira nari nibagiye by'indwi ibitaro Tanganyika Care Polyclinic ni ukuvuga n'ahantu indwi honyine hari dialyse mu Burundi muri aho hantu indwi hatandatu ni Bujumbura ruguru ahantu honyine umushobora kuronka dialyse ni i Karusi murumva yuko ku gihugu cy'imiliyoni 12 z'abantu ni ibintu bigoye rwose dutegereza rero gutora uburyo kugira ngo bano bagwaye indwara y'amafyigo bashobore kugirirwa ivyo vya transplantation renal guhabwa ifyigo n'umuntu wo mu muryango canke twirinde dufashe gukinga kugira ngo abantu ntibashike aho bagwara amafyigo ubutagisibira inyuma aho naho no kwirinda indwara ya diabete n'indwara ya hypertension kuko izo ndwara zibiri ku bantu bari muri dialyse 90% biba byatewe n'izo ndwara
mu Burundi mafyi murashaka kuvura amafyigo n'ivyo nashaka mbaze niba mushobora no kugira umuntu ahaye ifyigo wundi mushobora gukura ifyigo umwe mukarisha mu wundi ubwo buhinga burahari
ivyo ntiturabishikako n'ivyo nariko ndavuga ivyo vyo gutanga ifyigo gukura ifyigo mu murwayi tukariha umuntu akomeye tukariha umurwayi kugira ngo asubire agire ubuzima icyo ntituragishikako ariko ni ibintu turiko turafashanya gushika uno munsi twarunika muri Kenya bagenda muri Kenya bakabagirirwa iyo greffe renale ukomeye agaha ifyigo urwaye ubuzima bwaheza bukabandana gushika ubu nuko tubigenza kandi turabyishimiye kuko birafashije abantu ariko gushika ubu ntibirakunda
hari abantu mumaze gukurikirana mukaraba bamaze guhabwa nk'ifyigo cyangwa amafyigo mukabona ko atazi n'inkurikizi zihari
ego gushika ubu nka jewe ubwanje abo maze kurungika abambere nabarungitse muri 2017 umuntu wa imyaka ibaye itandatu muri iyo myaka itandatu yaba uwaronse ifyigo yaba uwaritanze bose bameze neza ariko ngiye kuraba mu byandiko ibyo abandi bashakashatsi bagize banditse yuko umuntu yatanze ifyigo ubuzima bwiwe buguma bumeze neza ni najeje niko ndabona ariko nta mwanya mwindaro nka gukurikirana abantu kugira ngo ngire ibyandiko ndabigize ko ariko bamaze kwandika imbere yanjye bamaze kwandika ku bijyanye n'ibyo honi baravuga yuko iyo umuntu atanze ifyigo atangorane n'imwe ubuzima bubandanya agashika no mu zabukuru cyo kimwe n'uri ronse afashe umuti neza arashobora gufata ashobora gutatira ingorane akamara n'imyaka n'imyaka atangorane n'imwe
ibi bibazo bijanye n'izo ndwara twavuze haba kanseri haba indwara z'amafyigo eka haba n'indwara z'umutima ni bibazo bihambaye cyane rwose nashaka cyane cyane mugire nkaka mutera ugwaruka ikintu mwosaba ugwaruka Burundi muri iki gihe ni hibi
ikintu nosaba mbane ndagisabe abantu muri rusange abantu uretse n'ugwaruka cyane cyane abantu bakibaze mu bigero bamenye yuko atabundi butunzi umuntu afise atari amagara yiwe icyo ni cyambere amagara yiwawe ni ubutunzi bukomeye rwose ubutunzi rero burakingirwa ubutunzi no kubukingira ayo magara no kuyakingira icyo ni cyambere nka kujya ujyana umwana ku rucanco kugira ngo ntaza guhara indwara umuntu yarakwiye nawe ni kuzaragenda kuri muganga ataragwara ukaja kuri muganga ukavuga uti mbega muganga ndabira nugira iki kugira ngo singware uravye ukumeze uravye kahise ko mu muryango wanje kubijanye n'amagara uravye ukagenda kwa muganga ukagenda ugikomeye icyo ni kindi ikindi naco gihambaye abantu ateza nuko ubwo butunzi bwawe ayo magara yawe umubiri wawe ni kumenya ibyo uwuha umuntu akwiye neza ibyo afungura kuko tugiye kuraba hanini umuntu afungura neza umuntu abungabunga umubiri wiwe ntagwaragurika kandi singwari yose ipfa kumuturukira icyo ni kintu gihambaye hanyuma rero biyashobora kumuntu akagwara ivyo ni bintu nk'abantu usanga nko mu muryango bakarigwa n'indwara ya diabete cyangwa indwara ya hypertension ari ibintu ndashobora guhindura nimbi wanyu mumera ubuhanza kare mugira ubuhanza kare cyangwa mumera imvi kare cyangwa iwanyu nimba mukarigwa hari ibintu ndashobora guhindura kubera ibintu by'impano byo mu muryango ariko umaze kubimenya niyo ntango yo gukira kuko uca ubirwanya uca rero wivuza uca ufata imiti hakiri kare kugira ngo nturembe ibyo nibyo nabwira abantu yuko nimba hari ikintu cya mbere ubuvuzi bushobora gutanga ni gukinga gukinga nicyo kintu cya mbere kandi kizimbutse gusumbya kuzotanga amafaranga yo kwivuza
Dr. Sylvain Nzeyimana nashaka kandi mugaruke no ku bindi bintu mwavuze bihambaye cyane rwose bishobora gukorwa n'uwo ari we wese ukiri muto ukuze aha muri Amerika turabona abantu bafise imyaka irenga 70 usanga bariko bariruka mu ibarabara ikintu ubwira abarundi cyane cyane ku byerekeye iziza biri mu kwinonora imitsi akamumote anaka
ego nashaka rero nk'uko mubivuze guhamagara abantu kubungabunga umubiri wabo mu kuwukoresha imyimenyerezo kwinonora imitsi abantu barabikunda mubwo ntibabikunde barushirizeho kandi imyaka yose kandi umwe wese ahageza si maka wiruke ngo wiruke nka Francine niyo nsaba ariko urashobora kuvuga uti reka nanjye ku rugero rw'iwanje niruke nimba ari kilometero kimwe nimba ari ibirometero bibiri cyangwa ugende ibirometero bitanu ugende bitandatu mugabo ukabigira kenshi kwinonora imitsi ni ikintu gikomeye rwose gihambaye muri rusange biratuma umubiri ukora neza kandi biratuma n'ibintu bimwe mu mubiri biko bimera neza nk'isukari turya uretse iyo insulini igabanya kwinonora imitsi biragabanya isukari kwinonora imitsi biraturira ibinure kwinonora imitsi biratuma amaraso atembera neza mu mubiri kwinonora imitsi bifise ibintu byiza byinshi bifasha mu mubiri nashaka gusaba rero abantu ku myaka yose atari n'abakiri bato abageze mu zabukuru reka n'abakuze bose babishoboye baze banywa imitsi baze baragendagenda byanse yuko ubigira hanze utume ubigira n'ubujumbura hasike n'ahandi ruguru hasike hariho amazu ya siporo bagira ziriya bita ngo jimu toniki hariho na siporo usanga arimwo udukinga canke amatapi ukagenda ukimenyereza ivyo ndabisavye yuko abantu bobigira kandi akarusho bazokabona
mu gusozera ikiganiro cyo munsi Dr. Nzeyimana nashaka ndabasabe mugire nico muvuze mwavuze ku bintu bishobora gutera nk'ingwara za kanseri ariko abanyagihugu batabubasha bafise ko aho mukaba mwavuze ihindagurika ry'ibihe eka byose bimeze nabi cyane rwose mu bihugu biteye imbere iyo ibyo byose biteye baragabisha abanyagihugu bakavuga ati muraguma amazu uyu munsi eka muragira ibi n'ibi mwubwire iki abarundi ku byerekeye ibintu nk'ibyo
ku byerekeye ibyo by'amakanseri cyangwa ku byerekeye ibi by'indwara zivuye ku bidukikije nashaka gusaba abantu bose yuko ubu unye ni ikintu abantu bose bafashe iya mbere kuri icyo kintu cyo gukingira ibidukikije kubera ibidukikije nibyo bituma tubaho neza gukingira ibidukikije ni ukuvuga ibyotsi cyangwa n'iki gisenge cya ozone bavuga gituma duhumeka umwuka wa oxygen umeze neza icyo honye tukigwanize ntiduce ibiti kugira ngo ibidukikije binaguke bimaze kunaguka na twebwe amagara yacu amere neza hanyuma nko ku banyagihugu muri rusange hariho abanyagihugu usanga badafise uburyo bwinshi bwo kwivuza mugabo bakahumva bishaka mudafite uburyo bwinshi bwo kwivuza ni ukujya ku mavuriro mato mato mugahera ku bisanzwe gufata tension fatiga uvuga ko imyenda y'amaraso kuzura aja kwa muganga kuzura abazi ibibazo kuzumva ibiganiro mwe inganiro mwe ni kubera burya kubaza gutera kumenya kandi iyo umaze kumenya ikintu uba wikingiye
Dr. Sylvain Nzeyimana ndabashimiye cyane rwose kuba mwatewe akanya mwamufise amabanga menshi ariko mwashoboye kuduha akanya kugira ngo mutuyagire kuri ibyo bibazo bihambaye cyane rwose ku magara y'abantu ndabashimiye cyane rwose
ndabashimiye nanjye Frederic n'ikindi gihe mwankeneye ntimuze mutinye nzobitaba
ndashimiye kandi na engineer Cornelius ya dufashije mu gushya mu kiganiro na Aloise Bigirimana ya dufashije gukoranya abatumire n'abandi bose eka abaduteka mu bose murakoze namwe kuba mwateze amatwi mugire amahoro mugoroba mwiza mwese.